Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude nini na hatwe.
Sangwe kaza na mwiriwe ncuti bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe makuru yo kuri umunsi wa mbere igerekezo rya 2023 mwaka wa 2023 amakuru twateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Amasezerano yose yatewe ko igikumu n'abategetsi barongoye Burundi imbere ya Varisto ndayishimiye yatuma biba amatungo y'igihugu agiye gufutwa Burundi. Muraza kumva umukuru w'igihugu mu gihe yari mu ikoraniro kuri uyu wa Mungu ikoraniro ry'umugambwe aturuka mu CNDD FDD ariko mu runani CFO Arusha bati imvugo z'umukuru w'igihugu zarambiye abarundi. Nayo abanyagihugu baba kwibarabara rya 15 muri zone ya Maramvya baragiriza buramatari w'intara ya Bujumbura gukingira ikibaba bariko baragurisha amatongo yabo babanje kuyabanyaga bavuga ko ubwize aravuga agirwa ko iterabwoba na bamwe biyita ko bakorera iperereza ry'umugambwe uri ku butegetsi. Nayo mu gisata cy'indero naho inzwi zibiri zirarumanye uyu munsi abanyeshuri b'impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania bahagaritswe kuja ku mashure. Imvo ni ukutumvikana hagati y'amashyirahamwe abiri ajejwe indero muri iyo kambi. Kaze mwese,
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri web3 akaburungu Nzamba akaburungu org.
Dasiwe kwa wanamutsa duhere mugisata cha politiki mkuru w'igihugu Evariste ndayishimiye yaramenyesheje ko agiye gufuta amasezerano yatewe ko igikumu n'abategetsi b'imbere yiwe amasezerano atuma abategetsi bamwe bamwe banyonora amatungo ya leta. Ivyo akaba yabivugiye igitega kuri wa Mungu uheze mu ikoraniro ry'umugambwe aturuka mu CNDD FDD. Yasavye abategetsi kwirinda gukorera inda zabo bagakora ku neza y'igihugu. Tega amatwi Evariste ndayishimiye.
Il n'y a pas de continuité de l'État. Il n'y a pas de continuité de personne. Non. Il n'y a pas de continuité de personne. Il n'y a pas de continuité de personne. Il n'y a pas de continuité de personne. Il indongozi za kera zari zarishe nawe bandanya wice. Ivyo ntibibaho. Kw'indongozi za kera zari zaravuze ku butare bw'Uburundi budakwiye kuzana mahera mu Burundi. Ako gakontra gategerezwa kugumaho ngume niba ubutare ako gakontra kiraza kugakura. Ubutare nubwo rwego so bw'umuntu urya muntu yagurishije igihugu uwuje arakigarura. Iyo mvuze nti rero amakontra yasinywe n'abatariyo tuyatumbereza akamera neza.
Evariste ndayishimiye arongoye Burundi. Urunani CFO Arusha rurikiyemo imigambwe itavuga rumwe na leta rubona ko imvugo nziza za Evariste ndayishimiye zidakurikirwa n'ibikorwa. Ubwo runani ruvuga ko abarundi bakeneye intwaro y'ibikorwa. Jean Bosco Rwigemera ni icegera cy'umukuru w'Urunani CFO Arusha.
Ubwa mbere na mbere nimba ari ukwigisha, nimba ari ugukemura izo ndongozi ziwe, ibyo ntibyari bibi. Mugabo ko amaze kiringo kirenga imyaka ibiri arongoye igihugu kandi n'ubundi aguma yigisha abwira izo ndongozi kanga kugira ngo bamwe bimonogoza mu kunyonora itunga, bamwe badakurikiza amategeko batoguma bonona kumenga imyaka ibiri irenga iraheze imvugo ari yayindi. Ni iki kirahinduka? Majambo nk'ayo tumaze ikiringo kirekire tuyumva, ariko nta kintu tubona n'ukuri kiriko kirahinduka. Abanyonora baguma banyonora, abonona mu nzira zitandukanye baguma bonona, ariko ntawe tubona ariko arakurikiranwa, ntawe tubona ariko arahanwa. Icyo twokebura ni uko imvugo yojana n'ingiro, nimba ari byo kwigisha ego niyigishe, mugabo agabanya amajambo ahubwo abishire mu bikorwa. Nimbari amahera itunga ry'igihugu inyonogwa risubire mu kigega, nimbari bakurikiranwa bakurikiranwe tubone ko bakurikiranwe. Nukuri atari ivyo atabyashoboye yogomba kwinumira kuko twe dukeneye ibikogwa ntidukeneye amajambo. Navuze yuko impungenge nuko ikiringo kizohava gihera arayo majambo turiko turumva. Sije ndabivuze jenyine abarundi benshi barabivuga yuko ari intwaro y'amajambo ariko atari intwaro y'ibikogwa. Dukeneye ibikogwa, dukeneye yuko hagira akarusho abarundi bakava mu nzara, abarundi bakava mu bukene.
Tukiri mu byavugiwe mu masengesho y'umugambwe CNDD FDD aho yariko atunganywa mu ntumbero yo gutegura ikoraniro kaminuza. Abantu bose bafise amatungo y'igihugu banyuruje ni barabe bikubita gashi bayasubize mu kigega cya leta. Ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu masengesho aherukamo mu ntara ya Gitega. Umukuru w'igihugu atunga urutoke cyane cyane ku bantu batwa amafaranga y'igihugu ikibonane. Kurikira n'unyene Evariste Ndayishimiye.
Hari abantu batwaye amahera ikibonane, ikibonane none nk'umuntu bahaye amahera ngo genda wubake urujya rugomero rw'amatara rwo ku mpanda, amahera agatwara kumubwira ngo agarukane, ukamenga wewe umubwiye ngo agarukane niwe mumenja. Nanajya amahera wibaza ko yariwe n'abajya badadaza bonye indongozi ari kwemera kuyasinya wakira jana ntakurikirane ngo anavuge ngo ko bya bidutabikoze. Mugabo bimwe umunyamabanga mukuru yavuga wumvugiye kumubwira uti zana acha kubwira ati jewe jenza niki warari igiturire sangapi yangana gute na yahawe nande yayampereye he. Ayo mahera bagacha bagenda bakayapakira mu nzu, igihugu kigacha kibura amahera akora mu gihugu kigacha gifata ayandi mahera y'amadevize kikagenda gufyatuza izindi noti, izindi noti ziri mu nzu kubera ntashobora kuzishyira habona kuko arazi ko aramibano boca mubona. Abantu bose bazi ibyo banyuruje bo kwigenga ubuntu buke buke nka kujya turi mukuri no kurekuriranira nabisha abantu basigaye bavyemera bati byagenze kunuku wewe ufisa iyo mahera wivye niwe utoyaza. None umuntu yisha abantu arinda vyemera akabivuga, none uwo muntu yatwaye mahera y'igihugu niwe naniwe kuyagarukana.
Kubwa Faustin Ndikumana arongoye shirangwe Parsem rikangurira abarundi guhindura ingendo. Mukuru w'igihugu nta burenganzira na buto afise bwo guca impande yayo mategeko na reke nyabuna inzego zibijejwe zikore amatohoza ahagije nayo akogwe abo basahuye igihugu bakubitwe intahe mu gahanga. Kurikira Faustin Ndikumana arongoye shirangwe Parsem.
Ubwa mbere hoho ibintu byo kurwanya igiturire mu Burundi hariho amategeko n'inzego zibijejwe. Amategeko arahari, ayo mategeko rero aratoza ibyaha byo kunyereza amatungo y'igihugu, iz'amablashe byose wumva byo gutunga umurenge udasigura, ibyo byose nobabwira ko ibyo byaha byose bihanishwa hagati y'imyaka 10 gushika ku myaka 20 y'umunyororo. Uwo muntu yoroma umunyoro w'imyaka 20 yovuga yuko atuba yumvise igihano icari cyo kubashaka kumvira ibihano. N'amande henshi bavuga yuko ni disemplo double, no kuvuga ushobora gusubiza amahera inshuro zibicaze zirenga ayo wibye canke ayo wagize muri blash macanke ayo watunze ashobora gusigura. Fatiye karanditse inzego, inzego zirahari, hari izo za ijeso generale de leta, ni inzego zigenga z'igihugu zihembwa na leta, zihembwa amafaranga makuru abonye kuri de code. Kuri de code irafise uburenganzira bwo guhamagara umutegetsi wese akoresha amafaranga ya leta kumubaza ibintu ingene biriko biragenda akisigura. Izo zabiga ubutungane azikora ibisiyo hariho kuri supreme harabijya kuru arikuru, izo zose ni inzego z'igihugu je repete z'igihugu zigeza gukora. Urumva rero muri bene ibi leta cyangwa umukuru w'igihugu nta n'umwe afise uburenganzira bwo kurengana amategeko uko yanditse, n'inzego zijejwe kuyakurikiza no kubira nta n'umwe ashobora kubirengana. Ntibikunda icyo ndashaka kuvuga nibaza ni abakonseye mu by'amategeko juridike bo mu nzego zo hejuru bo mu maleta icyo ariko barakora. None abakonseye juridike bumbwira yuko byemejwe yuko umuntu asaga amahera ashobora kujyana kuri konti, ibi bihano byose cyangwa uko byanditse yuko abafite uburenganzira bwo kubirenga. Oya, amategeko abwiza gukurikizwa, ntabwo gukurikizwa ahandi hoho de valistoire osi de valistoire leta ashobora kuzobibazwa de valistoire. Abasuba bari bahari hakubafata kandi amategeko ahari n'inzego zo kubafata zihari, murazibuza gukora mubabwira ngo baje gusubiza. Icyo wewe wumva wubisigura gute cyo gusubiza jewe sinzi ntaho byanditse byanditse.
Inzamba.
Hadyo inzamba katika kawetura wa ndanya makurutu wa tegule mugisata chubutunga ne higi hana chukufungwa imyaka itanu nukiru kanwa Muburundi ni chopa kenguru ikukira senhari subira mwa imanza yangozi ya sabie kuri wambere umuhindi Tosif Layas wanawe akaba yagirizwa kuba kugenekerezo rya 33 munyonyo mu mwaka uheze yarakomerekeje cyane kandi nimpaka umwana w'umwigeme umunyeshuri w'imyaka 13 amucumise icuma bita Tournevise mu mutwe ababyeyi uwo mwana bavuga ko bagiriye imbabazi uwo muhindi kandi ko n'indishi y'akababaro imiliyoni 10 yasabwa bavyihereje bamenyesha ko yabahaye imiliyoni 5 atako aravuza n'uwo mwana bashingwa manza abo mugabo bavuga ko uwo baburanira yemere cyaha kandi ariko ko atari yagiteguye bagasaba sentare kumugira ikibongwe igakinkuru ingufi hisunzwe ingingo y'amajana 221 y'igitabo mpanavyaha urubanza sentare ikaba yarushize mu mwiherero rukazosomwa igenekerezo rya 10 z'ukwezi kwa ruhuma. Tukiri mucho gisata cy'ubutungane hari umusore umwe mu bagize umugwi w'abasuma ugize imisi utegera abantu mu ijoro ukabiba ku mutumba Birimba ni mu gisagara cha Rumonge intara ya Rumonge yafashwe akaba afungiwe muri komisariya y'igipolisi ya Rumonge abanyihugu babakuru uwo mutumba bagasaba ko uwo mugwi wose wotuzwa idoni dona signoline nijimbere
abakenyezi abagabo abakiri bato basigaye bagendana ubwoba bwinshi kuva isaha imwe y'ijoro aho ku mutumba wa Birimba. Imvo n'umurwi utegera abantu ukabakubita ukanabakomeretsa ukoresheje inyundo cyangwa ubuhiri. Amasoko mu gipolisi yemeza ko hari n'abadandaza bamaze gutegwa n'uwo murwi bagafatirwa ko imbugita bagasahugwa ibyo bidandaza muri butike ababateye bagize uwo murwi bakagenda ataco binona. Uwo yari yafashwe azwi ku izina rya Keva yafashwe nk'igihe cy'isaha 5 z'ijoro nk'uko amasoko mu gipolisi abivuga. Uwo muyabaga yaramaze guhanahanwa avugwa ko ari warongoye uwo murwi ariko abantu bakaba bari bafise amakenga ku mpamvu adahagarikwa kandi azwi. Amakuru avaho mu Rumonge avuga ko uwo murwi woba ukorana n'ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD kuri uwo mutumba. Hari uwakomerekejwe n'uwo mugwi agombye kubishyira hejuru umwe mu ndongozi z'ubwo gwaruka aca aramusaba ko yobijana bukebuka akamuvuza. Kubwaho umuryango w'uwo yakomerekejwe haciye indwi ngo biraboneka ko iyo ndongozi mu mbonerakure isanzwe izi ivyo uwo mugwi ukora. Ubwo bugizi bwa nabi buramaze hafi amezi abiri nk'uko amakuru avaho mu Rumonge abandanya bivuga. Bimaze kumenyekana ko hari uwafashwe muri uwo mugwi abagera kuri 15 bibwe bagakomeretswa nibo bari bamaze gushika kuri komisariya y'igipolisi ya Rumonge gushika isaha 5 z'umuhingamo kugira ngo basabe gutunganirizwa.
Ibintu bitegwa bimaze iminsi byibonekeza ku mutumba wa Birimba muri karitsiye Birimba. Uno munsi twaje nk'abanyagihugu no muri karitsiye Birimba kuri komisariya hariho abasanzwe bafise imiryango yahohotewe nk'uko nyene n'abandi bavuga bati twebwe tuje kugira ngo dusabe neza na neza ubutungane bukore hanyuma abibwe batunganirizwe basubize ivyo bivye.
Basaba ko uwo murwi wosamburwa kuko abawugize bazwi. Abanyagihugu bo kuri uwo mutumba wa Birimba basaba kandi ko umutekano wabo ukongerezwa.
Ariko kandi ikintu gihambaye gikomeye twebwe dusaba ni uko umutekano ucungerwa. Ntibyumvikana bukebwe ukuntu ikaritsiye ibamwo abapolisi, ikaritsiye ibamwo abitwa yuko barara barakizura mw'ijoro mugabo ugasanga umuntu baramufashe baramiguye barivye ibyo afise baratwaye baramusanze mu nzu barabomoye ariko ntihagire igikurikira.
Radio Inzamba tukaba tutararonka kuri telefone musitanteri wa komine ya Rumonge watanga umuco ku bijanye n'ubwo bugizi bwa nabi buvanze n'ubusuma bwibonekeza muri iyo karitsiye.
Arakenewe sinyorine nijimbere turabandanya n'amakuru twabategure kuri Radio Inzamba agateka kare muriko murakurikira. Abanyagihugu baba kwibarabara rya 15 muri zone ya Maranvya komine ya Mutimbuzi baragiriza buramatari w'intara ya Bujumbura gukingira ikibaba bariko baragurisha amatongo yabo babanje kuyabanyaga. Bavuga ko uwugize aravuga agirwa ko iterabwoba na bamwe biyita ko bakorera iperereza ry'umugambwe uri ku butegetsi abandi nabo bakita ko bakora mu biro by'umugambwe uri ku butegetsi. Abo banyagihugu basaba leta kubagarukira ko kuko bashobora kwibwa amatongo yabo zuba riva. Ni nkuru tubaza Karine Dusabe.
Abanyagihugu bidoga bavuga ko batewe n'umugwi w'abantu bashaka kubomora mu matongo yabo bakoresheje impapuro za magendo. Abavugwa muri uwo mugwi ni nk'uwo batazirazuru, Maimai, Christophe, Ndomboro na Dani. Bamwe muri abo bavuga ko bakorera mu biro by'umugambwe CNDD-FDD, abandi nabo bakavuga ko bakorera iperereza ry'uwo mugambwe nyene. Muri iki gihe ayo manyanga abanyagihugu bakavuga ko ariko arabera mu kibanza cy'umufasoni yitwa Suavis Ndayirorere. Ariko rero ako kagwi nyene kanatera ubwoba abantu bose bafite ibibanza mu gice cy'imetero 120 ko yose bagiye kuyagurisha bakoresheje izo mpapuro za magendo.
Ayo bariko barafata n'ibyo witwa Suavis. Bafashije bya Suavis bashavuga yuko bacafata na twebwe tuni bane inyuma yiwe. Bakavuga yuko muri Savense hose bahatwara hose. Bakaca baza kuduteroriza kandi twe nta naho twaburanye. Uwo Suavis we yarabuzana n'aburana n'urubanza bacari muri sentare. We bari yaraburanye. Twe nta n'uwe umwe yigeze kwitwarira. Baca bashaka yuko muri wacu ngo batwarane. Ubushinde baraje basukaho ireni rimucanga ku irembo ry'umuntu. Bavuga ntarongera hasohoka. Turagenda twabwira Opeje. Tinya. Opeje tinya. Acavuga yuko ngo noneho mwabudaho muca ngo rero umuntu atatu bitwaye dufata ingingo y'ubusanzwe ibyo bigupfungubu batwara arindire kwari wundi agaruka turahebura.
Abanyagihugu bakagiriza buramatari w'intara ya Bujumbura kubakorana nako kagwi bafatiye ku makete yanditse yivuguruza ku bijanye n'ikibazo kijanye n'iryo tongo rya Suavis. Mikete ya mbere yari yanditse yemeza ko iryo tongo ari rya Suavis. Irya kabiri naryo yegurira iryo tongo ako kagwi. Abo banyagihugu bagasaba leta kubagarukira kuko babona ko amatongo yabo ashobora kwibwa nako kagwi gakoranye na buramatari.
Twe dusaba leta yuko yodufasha nkuvuye niwe yaraje kudutunganiza n'utotereza kuyitura. Tumuyituye ntadutunganirize ahubwo akaja ku ruhande rw'abari twaranyaga. Umva twatwoze ntaho turiko turaja ntaho turiko turava. Twe yabwiye twibaza yuko intara ya Bujumbura nibaza yuko niba ari indi ntara itari mu Burundi iri muri Kongo ahubwo. Ko twibaza ko twaza ko intara yo bihamitse muri Kongo itari mu Burundi kuko murambye. Ibintu bihabera na kamara maza.
Buramatari Ingenieur Désiré Nsengiyumva akaba yari yaremereye abanyagihugu ko agiye gushiraho umugwi ukurikirana ico kibazo, ariko abanyagihugu bakaba bafise ivyemeza ko uyo mugwi atigeza gushiraho. Nkuko amakuru ava ngaho mu maramvya nuko baba batowe ku mutumba bane Musitanteri Butoyi Simeo arongoye komine Mutimbuzi bose bahakanye ko uyo mugwi utigeze ushika ahari amatati kugira ubaze ivyo ari vyo. Twagerageje kurondera buramatari w'intara ya Bujumbura Ingenieur Désiré Nsengiyumva kugira agire ico avuze ku vyo yagirizwa, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Urakoze Karine dusabe dutandukire amakuru twategure mu gisata c'indero hariya mu ikambi ya Nyarugusu. Uno munsi n'indwi igira kabiri abanyeshuri mu ikambi y'impunzi z'abarundi Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania bahagaritswe ngo ntibasubire gukurikira amashuri kubera kutumvikana hagati y'amashirahamwe abiri ajejijwe indero muri iyo kambi. Abavyeyi babo basaba ishirahamwe HCR n'igihugu ca Tanzania gutora inyishu ico kibazo kugira abo bana basubire ku mashuri. Bonfise Niyongere.
Abavyeyi bidoga bavuga ko barambiwe no kubona abana babo batanguye indwi igira kabiri batariko bariga. Bavuga ko bariko barahomba kuko kazoza k'umwana n'ishure. Eka ngo n'igihugu kirahahombera kuko inyigisho ayo mushinge w'iterambere.
Tubwire rero nk'abavyeyi n'uruhombo runini kuko twebwe kazoza k'umwana n'ishure kuba ariko ariga kugira ngo yiteze imbere cyane cyane muri kazoza k'umwana n'aki gihugu. None iyi ni kugira kabiri Save the Children ihagarikije gutanga ivyigwa ku bigo byose bya Save the Children hano mu kambi y'impunzi ya Nyarugusu.
Ngo nibumva icyo abana babo bariko barazira ngo kuko nihaba hariko haraba ibiganiro hagati y'abajejwe indero na leta ya Tanzania hamwe na HCR abana bo kwiga ibiganiro bikabandanya.
Twebwe rero ntitubona icyo abana bariko barahogwa. Namba hariho ibiganiro Save the Children rikiragiranira na leta ni kubera iki abana b'impunzi b'abarundi batashobora kwiga hanyuma ibyo biganiro bakabibandanya? Ni ukuvuga hariho interet inyungu hariho inyungu zabo zabo Tanzania bariko barahiga si ntabwo barondera inyungu y'umwana. Twagomba gusaba ko ababijejwe bokurikirana iki kibazo kiva mu nzira abanafandanije.
Mukamenya ko izo ngorane zatanguye mu ntango z'indwi iheze aho abana n'abigisha bari batonze ku ishuri bagasubizwa inyuma kubera kutumvikana hagati y'amashirahamwe abirajije indero mu ikambi ariyo Save the Children na ERC. Kuri byo uruganda rwa makuru rwa Hadinzamba gateka kawe twarondeye Maget Bahuga aserukira ibigo vya Save the Children aho mu gihugu ca Tanzania kugira ngo amenyeshe aho bageze mu gutora inyishu ico kibazo, ariko ntitwashoboye kumuronka.
Bofise Niyongere urakenuye mu gusozera makuru nkuko musanzwe menyereye ku misi ya mbere tuwashikiriza makuru yinkino yaranze indwi turangije mu makuru yinkino yaranze indwi twaraye turangije muri volleyball imigwi ya Rukinzo mu bagabo na Muzinga mu bigeme niyo yaraye itahukanye ihiganwa ku rwego rw'igihugu mu mpira w'amaguru naho igice cya kabiri phase retour cyiganwa ryaratanguye kuva ku munsi wa gatanu aya makuru yose tuyabaze Alexandre Niyungeko
Kumusi w'Imana message ngozi ntiyihanganiye Burundi Sport Dynamique ku kibuga urunani cy'Uganda mu kwitsinda bitatu ku busa kuri icyo kibuga nyene ku munsi wa gatandatu Rukinzo FC yanganije na Magara Young Boys bitatu ku bindi Flambeau du Centre tsinda Abuja City bitatu kuri kimwe kuri stade Umuco y'Imuyinga bitaro yagiye kuhatsindira Olympic Star y'Imuyinga bitatu kuri kimwe ku munsi wa gatanu kuri stade Gatwaro mu Kayanza Kayanza United yatsinze Top Junior kimwe ku busa kuri stade Runani Uganda Interstar yatsinze nayo nyene kimwe ku busa bwa Tigre Noir Bumamuru murubi wa Cibitoke umenyerezwa na Jospin bifubusa kuri stade Ingoma Igitega wagiye kuhatsindira Musongati FC bibiri kuri kimwe Musongati nayo nyene ubimenyerezwa na Omar Nakagero ni mugihe Aigle Noir yagiye gutsindira Atletico New Oil wabo mu ntara ya Muyinga ku kibuga Umuco itsindo bibiri kuri kimwe Ushika ubu rero Flambeau du Centre ni iza kwisonga n'amanota 33 Bumamuru iri mu kibanza cha kabiri n'amanota 32 ikanganya na Vitaro igira gatatu ni mu gihe New Oil ayo ya nyuma n'amanota 10 gusa Tukivuza makuru y'umupira w'amaguru mwamenya ko umukinyi Yusuf Ndayishimiye batazira Nyange kuva ku munsi wa gatanu abarizwa mu ihiganwa ry'u Faransa mu murwi wa Nice ugira kabiri inyuma ya PSG ya Lionel Messi Nice ikaba yamuguze miliyoni 12 z'amafaranga y'amanyaburaya Nyange mwibuke ko yahora kina mu murwi wa Istanbul Basaksehir mu gihugu cha Turkiya muri volleyball mu bagabo umurwi wa Rukinzo niwo waraye utahukanye kuri uyu w'Imana ku kibuga cha Parquet hagati mu gisagara cha Bujumbura ihiganwa ku rwego rw'igihugu Rukinzo yatsinze Bujumbura Uwezo wa ndani 7-3 kuri 2 mu bigeme naho Muzinga yatsinze PTT 7-3 kuri 1 Rukinzo na Muzinga baca batahukana ibikombe n'abahasha arimo ibihumbi amajana atanu imwe imwe turangirize muri basketball aho mu bigeme umurwi wa Legazelle ku munsi wa gatanu ariho watahukana igikombe cha playoff utsinze Gladiators ubugira kane
Harakoze Alexandre Niyunge konunga haduce dusozerera amakuru turako turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwakurikiye barakoze bagenzanje bafashije kwegeranya no makuru Edi Claude Nazo ariko ndabashikiriza ndabifurize kuranegwa mu byanyu no mu banyu naho utakuri radio Inzamba agateka kawe